Singeri chovuga turi kumwe birandenga Jenda kuweza rimwe na rimwe bikanjanga Ani kukurenzo kwa Urenganye wose wakuraba Nukuru rimwiza muka Abana wakuzura sumaza Niteka kuwandi kumwe nawe Wakwizite kanda misi nyawe Abafyanyi bawe ni ubagwe Bamjariye kiba chukirenzi nkawe Oh my god Narafashe sinzore kura No no Inarira Uvyukuri ndakwikundira Tu es ma personne préférée Tuzukwa mituri
Yeah. Oh my god.